mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu biganiro vya no mwanya.
Nyegeje mu byo byo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe SNDFDD kwereka ko abatawuroyemwo canke batita ibyo bikorwa atajambo ivyo by'urumuri ntibisigura amahoro.
Uyu ni Eric Nkengu Burundi umuvugizi w'umugambwe MRC Rurenza Ngemero mu Burundi avuga ko urumuri rw'amahoro ruriko rategurwa mu gihugu cy'u Burundi akatakindi rugamije atari miyamamazo rwihishwa y'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD.
Sinabona umunsi n'umwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe biba ibyo avuga biba ibicapo nta bintu biranga umugambwe jewe ntabona mu rugo rumuri sinzi abo babivugaho babikuru.
Uyu nawe ni Epipo de Baranyikwa icegera c'umukuru w'umugwi ujeje gutunganya ibikorwa rw'urumuri rw'amahoro asanga ibyo byagiriji ataho bifatiye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abagendesha imodoka n'amapikipiki mu gihugu c'u Burundi bagikoresha ibipapuro vya kera muragaba mufise gushika ku igenekerezo rya mbere mukaba mwatanguye gukoreshwa impapuro zigezweho navyo nyene ni mukanya isasi. Nongere ndabahikaze makuru yacu no mwanya abagendesha imiduga n'amapikipiki mu Burundi bafise kugera kuri runo wa 31 bose bakaba bafise impusha zikozwe ku buryo bwa none permis biometrique mu rurimi rw'Igifaransa. Igipolisi kijejwe uruja n'uruza n'umutekano w'amabarabara mu gihugu cy'u Burundi mu kiganiro cyaye abamenyesha makuru mu gatondo kuno munsi cagabishije ko uzohirahira akagera kuri iyo tariki ntabanduka agikoresha impusha azo zakera zo hanwa nk'utagira umuduga nk'utwara umuduga ataruhusha bifitiye. Umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye ico kiganiro.
Mu gihugu cy'u Burundi impusha zo kugendesha imodoka zikozwe impapuro zisigaje gukoreshwa amasaha ari munsi ya 72. Igipolisi kijeje umutekano mu ibarabara mu kiganiro carimesheje kumenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kiragabisha abagendesha imiduga batarondera impusha zikozwe mu buryo bwa none. OPCA Roger Bankibigwira arongoye ico gipolisi.
Igenekerezo rya 31 Nyandagaro mwaka wa 2017 ni umunsi wa nyuma wo guhindura izo mpusha kuva ku igenekerezo ry'uwa mbere Nyakanga mu mwaka wa 2017. Umuntu wese agendesha imodoka canke ibindi byuma atazoba afise uruhusha rukozwe mu buhinga bwa none permis biometrique azofatwa nk'utagira uruhusha kugendesha ibyo byuma.
Hisunzwe ibihero bitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara abarundi 15,000 nibo basanzwe bafise umushe zo kugendesha imiduga. Muri bo abashika ku 2,025 bacagendesha imushe za kera zikozwe mu mpapuro ziyongeye ku biro icyo gipolisi gikorera ko hacariho imirongo y'abantu barondera mwezo mpusha za kijambere. Aho rero nk'igice gipolisi cyo kwaremesha iganya kwamenyesha makuru twashoboye kubona umurongo muremure w'abantu bari baje kurondera izo mpusha. Washimye ko tumufata amajwi muri bo yasabye kongerwa iminsi.
Eshi tubonye ne sanze abantu ari benshi cyane ku buryo ntibaze yuko jewe nshobora kuyironka kuri kirya kiringo baduhaye cyo kugera rotante. Ndavye abantu bahari je nibaza yuko kuronka permis bitashaka kunyorohera ngo je nari nifuza yuko bokongereza ikiringo kandi murabona namwe abantu ko ari benshi barondera ama permis de conduire.
Ivyo urongo y'ipolisi kiraba umutekano mu barabara avyamira kure nyabona kamenyesha ko nibihano bifatiye ku mande bigiye gufatwa.
Ico no hera ko kwibutsa nuko iki kiringo cyongerejwe inshuro zibiri zose mbere ubuheruka bacongereje amezi atakuva genekerezo rya 31 Rusama gushika 31 Nyandagaro uyu mwaka. Icyo kiringo kirahagije dushobora kuguma tutwongereza icyo kiringo ubudahera. Uwo wese atazoba arahinduza uruhusha rwo kugendesha imodoka n'ibindi byuma azorihishwa ihadabu ry'amafaranga 2,000 y'amarundi ku munsi wose azoba yacerewe kubitunganya.
mu kiringo cy'imyaka 4 igiciro cy'impusha zo kugendesha imodoka mu Burundi kimaze kwiyongera inshuro z'ibiri mu 2013 cyo giciro cyavuye ku mafaranga 5000 njya ku 40000 ico gihe hariko higwe cyo kwishubiramwo amafaranga leta yikira koresha muri uwo mwaka mu mpera zo 2015 mu kwezi kw'9 urushaho kugendesha imodoka ari gwavuye ku 40000 ruja ku mafaranga 100000 aho naho leta y'urundi yashikirije yuko bagomba kujana amajambere mu guheba imusha za kera zikozwe mapuro hakoreshwa imusha shasha zikozwe mu buhinga bwa kijambere ibujumbura Fidelite yishatse ijuru rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse tugume ngaho nyene ibujumbura mu ntango z'ukwezi kwa 9 kuza mu Burundi hazotemberezwa urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 11 nkuko bikogwa buri mwaka kuva muri 2006 umugwi utunganya ico gikogwa uvuga ko ari akaryo keza cane ko gutsimbataza amahoro no kurangura imigambi y'iterambere. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bemeza ko ari niyamamazo rwihisha y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD no gusesagura amatungo y'igihugu. Ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Bujumbura Ero Jwirika neza.
Mu kiringo cy'indwi zibiri kuva ku itariki ya 11 ku kwezi kw'icyenda busha twinjiramo niho urumuri rw'amahoro ruzotangura gutemberezwa mu ntara zose 18 zigize u Burundi. Ruzotangurira mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi rukazokwatswa na President Nkurunziza nk'uko bisanzwe bigenda. Icivugo cy'uyu mwaka kigira kiti tugire urunani rw'intamenwa twubake kandi dukingire igihugu cyacu. Epipode baranyikwa icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya ibikorwa by'urumuri rw'amahoro arishimira cyane ibyaranguwe mu myaka 10 iheze urumuri rutemberezwa.
Urumuri rwagiye ruraherekeza ibikorwa binini binini biriko birakorwa mu Burundi bihweje nk'intambwe u Burundi bumaze gushika ko mu bijanye no kubaka amashuri ninini cyane aho twari tugeze imbere y'ibihumbi 2005 mbere yuko dutangura ibyo bikorwa by'iterambere rusange. Natwebwe twakuze kumbura amashuri ataragwira wasanga umuntu yiga nko ku 8 kilometero 9 ubu uharuye ku mitumba yose ya Rusansuma urasanga ko ishuri nibiburi buri rishasha rimwe cyangwa kabiri ngiye no kubindi bijanye n'inkino amastade ariko arubakwa mu gihugu arenga 15. Ubwo rumuri rero rugenda rucya kuri ivyo bintu bikogwa bihambaye kugira ngo rutere intege abantu bariko barakora. Murazi ko hari nk'intara zitahora zigira ibiro bishemeye ibiro bitomoye bya buramatari cyangwa amakomune.
Ivyo bikorwa byose baranyikwa dondaguye nubwo ari vyiza bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi babibonamo kwiyamamaza rwihishwa ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Eric Nkengo Burundi umuvugizi w'umugambwe Merci Renzangemero
yinyegejemo ivyo byo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe CNDD-FDD kwereka ko abatawuroyemo canke batita ivyo bikorwa tajambo ivyo by'urumuri n'ibisigura amahoro ku bwacu amahoro arangwa ningene umuntu abatekanye ngena merewe mu rugiwe ngena merewe mu biwe. Iyo rero umuntu ahimbawe akaba bayeho neza ni ushobora kuvuga uti abantu bahure bigine kukugira uti ntibatambana inzara munda ariko no munsi batambana inzara munda kandi bagenda kugitsure hajya turabizi ko ari ibintu byo guhata bajya batware bo hasi banyumba 10 bakuru b'imitumba barabahata bakabatwara kugitsure kubera bazi kutagiye hari ico za kubona. Ivyo urumuri rw'amahoro sivyo bisigura amahoro. Amahoro asigurwa nibikogwa umwimbu iterambere ubutunzi bw'igihugu muri ico gihe rero bameze neza niho twemera ko nivyo byoshaka bikaba nta horo yabamwe akumira abandi
ariko baranyikwashikiriza ko atakimenyetso nakimwe cyangwa imvugo biranga umugambwe bivugirwa aho urumuri ruba rwaramye.
Incuro rwabayeho narugiyemo naho kumbure ntari ndarurongoye sindabona umunsi numwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe biba ibyo avuga biba ibicapo nibaza yuko kwese ruba tubona ruba kumurango ntibigera ruba mwijoro nta bintu biranga umugambwe jewe abona mu rugo rumuri sinzi abo babivugaho babikura twebwe twama tubona n'abarongoye imigambwe iri mu gihugu turabona ko baje mu rumuri kandi barifatanya n'abandi bene gihugu gukora ibikorwa by'iterambere.
Ivyo bikorwa by'iterambere ahubwo umuvugizi wa MLC Renzangemera asanga urumuri rubidindiza
ubuzi burahagarara intara abashitsemwo guhera kuri buramatari guhera kuri bamustanteri n'abahanuzi babo abajejwe ivya gisirikare abajejwe ivy'igipolisi abajejwe ivy'iperereza umuntu wese azi ko hari kintu yahawe n'umugambwe CNDD-FDD atezwa kwitaba ivyo bikorwa ugasanga ibiro birugaye abanyagihugu bakeneye kubitura bakeneye ivyo babafasha mugabo rero gacusanga ubuzi bwa hagadze ikindi cyongera ko n'uburyo bakoresha si uburyo bwabo si uburyo bw'umugambwe n'uburyo bw'igihugu n'amafaranga menshi cyane nico gituma twe tuvuga tuti ico kintu gitesha umwanya abantu kama kigatwara n'uburyo bwinshi bw'igihugu abanyagihugu n'amakori babaratanze barushe basanzwe bibereye mu bukene hambwe uburyo bukerera igihugu kironga cusanga buriko burasesagurwa nuko uvuga rero ko harimo nuko nonona amatungo y'igihugu.
Urumuri rw'amahoro rwatanguye gutemberezwa mu Burundi kuva mu mwaka w'2026 inyuma y'umwaka umwe gusa President Nkurunziza ashitse ku butegetsi. Mu mpera z'umwaka w'2011 bimu byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aronswa agashimwe kishyirahamwe Peace and Sport i Monaco mu gihugu cy'u Bufaransa. Imyaka itatu inyuma yaho inanjingi mu Bushinwa ishuri ya kaminuza ryaho ryigisha ibijyanye n'inkino ryaronkeje President Nkurunziza agashimwe rivuga ko ryamutoranije nk'uwarondeye amahoro n'iterambere biciye mu nkino. Amamuko y'urumuri rw'amahoro ni mu gisagara cya Atene mu gihugu cy'Ubugiriki. Mu 1894 izo nkino zasubiwemo hacavuka ishyirahamwe mpuzamakungu ritunganya inkino z'ukwinonora imitsi imbere y'uko mu 1896 hatangura izo nkino nyezina ahi Atene nyene ku rwego rw'isi. Eloge Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Wakozi na wewe Loje Wirika Neza, dutandukire ayavugwa mu ntara ubu naho icuka siciza hagati ya bamwe mu bashinga ntaye bo muri zone Shombo ya commune n'intara ya Murambya hamwe n'umuryango wagirizwa kuwa tutse abashinga ntahe hari mu gihe cyo gutatura amatati y'amatongo. Abashinga ntahe bafashe rero ingingo yo guca uyo muryango w'abatutse ingingo yamirizwa n'abajejwe intwaro ko itajanye n'amategeko. Chrissy Munezero hijisho gijo rya Amerika Murambya yavuganye n'izo mpande zose maze adutegura ino nkuru.
Yatwise imbwa tarabigito kandi turabashinga ntahe
vyose byatanguye mu gihe umugwi w'abashinga ntahe bo muri zone Shombo muri commune ya Murambya bahagarara mu matati y'itongo ari hagati y'umuryango wa Gerardo n'ababanyi biwe bagizwe n'imfuvyi. Abashinga ntahe bemeza yuko umufasoni wa Gerardo yabatutse mu gihe bariko baramwaka itongo gizo mfuvyi ivyo uyo mufasoni ahakana. Gerardo umugabo w'uwo mufasoni avuga yuko atabona hazokura makaye y'abana mu gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura. Abashinga ntahe ngo barabaciye mu kibano babuza abari muri zone bose kugura ibidandazwa muri butike kandi ari yarisanzwe ibatunze.
Barambujije imirimo yacu yose, barambuza ko kugendera inshuti, barambuza ko n'inshuti zongendera cyangwa ndazigendera abaye ubanza susi jewe n'undi twa tuvugana ntibajaye bagiye nitwe cyara mu bantu baca batwirukana. Ubu hageze aho no muri sinzi kwa ishyirahamwe ishyirahamwe ryatura imwe itanga umwavu badukuramo.
Inyuma y'indwi abo bashinga ntahe bafunguwe bazira ko banse gusangira na Gerardo, abo bashinga ntahe n'ubu ngo ntibarota basangira n'uyo yabatutse.
Yatwise imbwa tarabigito kandi turabashinga ntahe. Urumva ntitwosangira n'umuntu natwe turi imbwa.
None kubwanyu byari kugenda gute?
Wewe wumva byari kugenda gute? Yari kudusaba ikigobo.
Urumva ni nacyo gituma twe twakiye dufata kutinjira mu rugiwe kandi n'ubu ntitujyayo. Tugiye kwitura ubutungane.
Mu gihe haba ku ruhande rw'umuryango wa Gerardo haba no ku ruhande rw'abashinga ntahe muri zone Shombo atanumwe yifuza guhobera uwundi, George Kwitegetse arongoye abashinga ntahe ku rwego rwo mu ntara ya Murambya abona yuko umuti w'ukuri ibyo byose ari uko uyu muryango wosaba imbabazi.
Aho bikigoreye umushinga ntahe yatirimutse kwibanga abashinga ntahe bandi baramuhana igihano bamuha nibo bakimenya niko tuvyumva kandi kugacu barafite uburenganzira.
Twegereye abajeje intwaro Kanezius mpawe n'Imana muhanuzi wa buramatari ajeje intwaro n'imibano avuga yuko abashinga ntahe bariko bakorera ku migenzo ya kera yataye igihe.
Ku kibazo cyo mu ishombo twaracumvise dutaye kwirikanira hafi hari migenzo ya kera tubona yuko atakanuvera igifise ubu kuko ubwo bw'abashinga ntahe hari gihe rufata ingingo nk'umuntu aba yatutse yagaye urwego bakamuca ibihano birengeye bamenye yuko ibihano bifatwa uwarenganijwe yitwara akitwara mu butungane maze ubutungane bukamutunganiriza.
Kugira ngo ico cuka kibi kiri hagati y'abashinga ntahe niyo miryango kihave abarongoye intwaro ku rwego rw'intara ya Murambya ngo bategekanya kwishikira aho muri zone ya Shombo kugira bumvikanishe izo mpande uko ari zibiri ngo arifuza kandi kuganira n'abakuru b'abashinga ntahe be n'inyemiramabi ku bubasha bw'abashinga ntahe n'abatowe naho bugera ngo kazoba kandi ari nakaryo koku yaga kumigenza niri hagati y'imigenzo y'ikirundi hamwe n'amategeko y'igihugu kugira amatati nkayo ntiyongere kuba intambamyi y'umutekano. Imuramvya Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Amasezerano yitiriwe Arusha agamije kugarukana amahoro mu Burundi ku munsi w'ejo yararumanije imyaka 17 iheze atewe ku mukono. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika basanga atashizwe mu ngiro uko byari bitegekanijwe. Yamara hari uyundi muce wemanga ko ayo masezerano yabaye ikirumara mu gutorera umutingi neza politike zari zimaze imyaka 10 zaradindiye. Ariko none ni iki kitakozwe, ni iki cakozwe? Ayo masezerano vy'ukuri aracari ngombwa, kandi hari abemanga ko amabwirizwa nshingiro y'igihugu c'u Burundi gikwije. Utwo ni tumwe mu tubazo Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu c'u Burundi kuva muri 1994 kugera muri 1996 yishuye mu kanya mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya atangura avuga we kugatwe kiwe ico yibaza kuri ayo masezerano.
Gushima ari ngombwa nuko iryo bwirizwa shingiro naryo nyene mu bice byinshi byaryo byinshi cyane je ndibaza yuko mbere kubishyika 80% ni kwijana cyane birenga byavuye muri ayo masezerano y'Arusha. Nukuvuga yuko twese aho twemera ko hari umushinge w'ibikorwa muri kino gihugu, uraje ibyo gutunganya inzego z'igihugu, uraje ibyo gutunganya imibano hagati y'abarundi ubwabo, ufatiye mu mice bashobora kuba barimwo, haba mu migambwe, haba mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike, haba mu kwigenga ko kumenyesha amakuru. Usanga byinshi twashyize mu bwirwa nshingiro ari ibyo twagiye dukura muri ayo masezerano y'Arusha. Ni ukuvuga yuko rero amasezerano y'Arusha ari umushinge uko igihugu cubatse uyu munsi kuva tuyashyirako umukono. Nibutse kandi yuko n'igihe ayo masezerano twayashikako hariho imihari yagwana icyo gihe itari irimwo, umuhari CNDD-FDD n'umuhari Parike Hutu FNL. Ariko bari mu biganiro hagati yabo na leta kugira ngo hagarike intambara, ica mbere bagenda bemeranya nuko byose bazobyubakira kuri ayo masezerano y'Arusha. Urumva rero yuko ayo masezerano ata murundi yo hakana ko hari umushinge w'iri bwirwa shingiro tugendera ku uyu munsi.
Ubwo bivuze yuko atagomba kuvaho, agomba kugumaho.
Jewe ndavye aha amasezerano y'Arusha yashoboye gufasha gushikana Burundi na cane cane uravye ibibazo byari bizingamitse igihugu. Umuntu yogira ati reka aho tuyabandanye gushika mbere aheze umurimo wayo, kuko buriya amasezerano y'Arusha nayo nyene sumva yuko ari amasezerano zo kwigera hera. Oya, ibintu byanditse ibintu byanditse umenga icyando bavuga ko gitati gihe cyonyene ni bibiliya. Ibi byose birashobora guta igihe. Rero je ndavye amasezerano y'Arusha mvuga ndi yari afise intumbero ihangiro ryo gutuma havuka umurundi mushasha yumva ko yikuye muri arya mabi twagiye dukuriramo twebwe kuva mu myaka ya 60. Nagira nibutse nk'abarundi ariko baranyumviriza yuko uyu munsi turiko turavugana umwana yavutse mu 1955 ari wakuriye uguru yo mu mitumbi wacu twavukiye mu mihani wacu, hari uwo usanga afite abana babiri batatu kuko kenshi usanga hari abubaka bafite imyaka 18. Ugasanga kandi abagize imana bagashobora kubamenya amashuri yabo neza, ubu baratanguye guheza kaminuza. Ugacusanga rero mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu, haba mu kazi ka leta, haba mu bikorera utwabo, haba mu bihebeye Imana abapadiri n'ibiki, dutanguye kuronka abantu ataco bapfana na zijya ngorane twagiye ducabwo ngugire ngo barazi mu ruhare. Nukuvuga yuko rero wa murundi mushasha mbaye ndareka nuko aba yakuriye mu nzira ya kibonero Macedonia ya Arusha mugo n'ubyimyaka atahuriye namba n'ibyo twagiye ducamwo ariko araboneka. Nukuvuga yuko rero tuzo kuraba tuti reka tuyabandanye ahubwo abandanye, uzosanga mu myaka 15 iyo tudira twibaza ku Macedonia ya Arusha bigenda byikura byo nyene, kuko zangora ndezayatuma ngwaze abantu biyibuke yuko ari amasezerano y'amahoro gusubiza hamwe kw'abarundi, amasezerano y'amahoro n'ugusubiza kamwe kw'abarundi. Nuko ariko ayo mahoro yabonetse uzosanga n'ibintu by'amahindagurika bikire mu gihugu bica byoroha kugenda bigira inzira bitumbera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, President Silvestre Ntibantunganya umutumire wacu ku masezerano ya Arusha. Agumeho, aveho, ahinyanyurwe. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu.
Ego ndebaramukije nyakuba umunyesha makuru ndaramukije na nyakuba President Silvestre. Naje nabikurikiranye neza ico kiganiro ni ciza cyane.
Yego.
Kitubwira ku byerekeye amasezerano ya Arusha, naho hariho bana benshi bari kubarakura ubusanga batazi cy'amasezerano ari cyarico. Rero je nashaka kubaza mbega ayo masezerano ya Arusha kubu bamwe bavuga bati ahinyanyugwe, abandi bavuga bati ntahinyanyugwe, ariko abari ko baravuga ko yohinyanyugwe bakaba bari kubabizana muri no nturekano rwa nti y'ibya politique, hamwe usanga barahunze abandi ugasanga batabonana neza bari ngaha mu gihugu, none ntibobanza bagatenyenya gatoyi bose akazobanza bagahunguka bakaza bahunze bakaza ngaha mu gihugu, hanyuma bakabona kuyahinyanyura bose bari hamwe babyemeranije. Nikibazo cyane cyane icyo.
Ye, reka president Ntibantunganya gusubize.
Emwe je nova yuko avuze neza, kuko buriya ntawe uvuga kuvuga ngo amasezerano ya Arusha nashobora guhinduka, iyo ariko arihenda kuko nayo nyene uko yanditse aravuga gushika uyu munsi ingene ashobora guhinduka, akavuga ibya nkenerwa bitiza kuboneka mu nama nshinga mateka kugira ngo ahinduke. Birashoboka kandi yuko umuntu ashobora kugira ati kugira ngo ahinduke reka tubaze abarundi bo bene igihugu tubabaze icyo bazimvira ko inizo bacisha muri referendum. Ariko rero ndikumenya kandi ari nacyo gituma hari n'abanyapolitiki, nicyo gituma hari abantu bagira politiki baraheza ubwa mbere bakagenda bakaraba hirya no hino ingene ibintu zohinduka. Nagira mbaye nk'akarorera bakurikira mu by'Ubufaransa uno munsi, Perezida Macron ariko arashaka guhindura ibwirizwa ryerekeye akazi mu Bufaransa. Bazora ibyo amaze iminsi agira, amaze iminsi ahamagara abakuru mu masendika, ahamagara abakuru mu migambwe, ahamagara hirya no hino kugira ngo yumvirize icyo ivuga ko cyane mbere, kugira ngo abumvishe icyo yipfuza gushika ko bagishigikire. Inyuma amaze gukora gutyo arahita akagira ati abene gihugu barafise ababaserukira, abaserukira bakorera mu nama nshinga mateka, ukagenda ukababaza nkabo. Iyo ubonye ari ikintu gishobora gikenewe cyane gikomeye kugira ngo kigire ingufu urabaza na bene gihugu, aho naho ngiye kubabaza ukabanza ukaraba yuko wabikoze mu buryo butuma atavuza kwidodomba agira ngo jewe ibi bintu bakishije mu nguvu siho narimwe. Nk'ubu rero tufite impunzi zagiye hanze kubera iki kibazo turimo uno munsi, je ndabona yuko byaba bya dukuri nk'ubu twakora tugashyiramo inguvu izo mpunzi zikaza, hanyuma zije tukaraba tuti mbega ibikeneye guhindurwa n'ibihe bikaboneka bikumvikana ahantu bakavuga ibyo ari byo, hanyuma umukuru w'igihugu kune wabibazwa agaheza akaraba ingene agenda abaza hose, akaraba imigambwe iri mu nama nshinga mateka, akaraba imigambwe mikuru mikuru iriyo iraboneka akayibaza, akaraba imigambwe yindi iri mu gihugu ejo ishobora kugira amajwi akayibaza, akaraba ababandi barundi mu yandi bashyirahamwe barimwo akababaza, akaraba abantu bihereye Imana akababaza, hanyuma akagira icyumviro aronse akuye muri iyo migwi iserukiwe nabo usanga iyo migwi yonyene yashyize hejuru, akamaze uko ijambo azo kubwira abanyagihugu ababaza rizoba yagiye mbere ifise ingufu zikomeye aho byoshobora kuzodufasha icyo kimaguhinduka cyose kigahinduka tugira tuti abantu kizoshika bizeye ko kije kurondera ineza y'igihugu cyose kitavye kurondera ineza y'umuntu umwe cyose kitavye kurondera ineza y'umugwi umwe dutuza kurondera ineza y'igihugu cyose.
Ijwi rya Amerika. President ntibantunganya nk'ubu ngubu duhereye kuri icyo kibazo cy'impunzi ntabwo twakwirengagiza n'abantu bishwe n'izi ndyane zose za politiki zimpagarara zatangiye mu 2015 mu Burundi ubwo nta wahera kuri ibyo bibazo byose akavuga ati burya amasezerano yarusha nta mahoro yazanye.
Oya amahoro yarayazanye nikizerekana no kusanga ikibazo abantu bagenda baharira ubu bagira hagasanga bose nta numwe yaduka agira ngo ayo masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho nta numwe yaduka avuga ngo aya masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho icyo ni cya mbere gihuza abantu icya kabiri harashobora kuba ari mu masezerano y'Arusha ibyo twumvikanye bitarashikana aho twipfuza ndaguha karorero nko gushyiraho ibyerekeye kurondera ukuri no kunwanisha abarundi dushingiye ku byo igihugu cyagiye kigira mu ngorane uwo mugambi turawuheza wogenda ukabaza musenyeri arongoye urya mugwi uti mugejeje he yukubwira neza ahageze ibyo amaze kugira ko ibimugoye n'ibyo yipfuza ko yofasha kugira ngo ibyo hangiro twamuhaye abone ko arishikiriye wogenda ukabaza n'abandi uko ndakurashikiriye impunzi natorenda kugira cyo narabaye impunzi cyo cyo tukibajije ukibajije biranyura kugucishura impunzi imaze kubona yuko hari ikintu mu gihugu mucayitumye ihunga kibo byarongishu nturinda kuza kuyibwira gutaha ahubwo iragutanga mbere ikagufata giturumbuka nagenda guha karorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 Perezida Dadaye amaze gutorwa hanyuma inyuma hagatorwa depite benshi babe mugabe sabajya Claudine uzobaze abantu bazogeze batohoze ingene impunzi zaciziza ari nyinshi zitangura gutaha mbere bikanaturengera bikazana n'ingorane ingene twayura twebwe nyine mu banyapolitiki jewe uba umunyapolitiki nawe agira politiki uri impunzi ugutaha kwawe biva ko kugena ubona ingene ushobora guterera hari abagira bati jewe ndashobora guterera ngiye mu gihugu nkavugira ahabona nkavugana n'abandi bakambona bakanyumva hari n'abandi bagira bati reka ndindire nzotahe meze nk'umwami agira urya biba bigize ashobora gushika abona ukamye yuko abenegihugu izo ntumbero bufata bagenda baziraba hari wagiye kubwira Dadaye mu 1993 bamutora ngo waragize nabi gutaha mu 1993 ngo kandi bagaza atari bwaheze ikibazo cy'impunzi
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Leonard we.
Hello.
Akabazo kawe.
Yego ndabanje kubahamye iwe ndamukiriza no mutumire mwadutumiriye.
Arakumva rwose.
Iwe Leona.
Kubijanye n'amasezerano ya Arusha jembo n'umengo ntacyo bakwiriko bayahindura ko. Kubera yuko none igihe bazoyahindura twebwe Burundi bwejo. Bazaba bariko baradufashika imbega igihe boyahindura ayo masezerano ya Arusha. Ni ibihe nyungu dushobora twe kuronka twe turiko turakora ubu cyangwa n'ibihe bihombo dushobora kubona urakoze
urumva abuze muri icyo no kwita icyumviro cyo hejuru tuyakoreko ariko ntawe takuvuga ngo nta kintu kitakugwa ko none tugiye nko kuvuga tuti duhindure aho inama nshingamateka na ngenguzamateka batorera ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha aho kuyatora mu kwezi kw'icumi kandi tukari mu kwezi kw'icumi ariko nta na hamwe kuva tubyandika ndigira abana bitorwa mu kw'icumi byama bishyira mu kw'icumi na kabiri mu minsi ibiri ya nyuma mugabo ugiye kuraba iri shyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko n'u Burundi burimwo mu migenzo yaryo amabwirizwa agenga amafaranga leta ikoresha atorwa imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi icyo kugihindura ndandeke cyokonona
hakaba inonga hariyo duce dusozerera kino kiganiro cy'umuno makuru twari tubafitiye muri kano kanya na kino kiganiro tubasubiriyemo nshuti bakunze mariko muratwumviriza turabashimiye yakoze Saidari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahadze nari kumwe namwe kuri micro ndabifurize kururanirwa mu banyu no mu byanyu.